Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya Nzigarama umwaka w'2023 tuti namwe bakunzi baragiye Nzamba agateka kawe tubahaye mwiriwe n'ikaze mu makuru y'ikirundi aya nayo agizwe n'inzingingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi bari ku kirindiro cha Mushaki ahari hahungiye bagenzi babo kuri uno wa kane bazindutse bayanyaga bagenda ahitwa Sake. Amakuru ava muri bamwe muri abo basirikare yemeza ko batashoboye gutwara abakomeretse n'ibiziga byo basize ubuzima mu ntambara ziriko zihuza abasirikare b'u Burundi n'umuhari M23. Umugwi mushasha ujejwe gutegura amatora seni wemejwe n'inama nkenguzamateka kuri uno wa gatatu ntaco abarundi bokwizera ko uzobazanira gishasha atari ugukora ivyo uzotegekwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo nibishikirizwa na Frederic Bamvugiyumvira arongoye urunaniste Foharusha aho afatira ku mabanga ya bamwe bari muri uwo mugwi bamaze kurangura atarashemeye na gato. Basaba ko butunganirizwa abo nabo abandi n'abahoza batowe ku mitumba yo mu ntara ya Makamba aho bavuga ko bamaze amezi atanu bataronswa agashibuka gute kabo ka buri kwezi. Aya n'ayandi ni mukanyitsa se.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze ano makuru tuyahereye mu gisata cy'umutekano aho umwana na nyina baraye bitabye Imana baguwe ko n'ikigazi bari bugamye munsi. Ibyo byabereye muri komini Nyanzalac mu ntara ya Makamba. Amakuru ava ngaho i Nyanzalac atumenyesha ko uwo mukenyezi azwi ku izina rya Patricia Manirambona hamwe n'umwana wiwe w'umwigeme Pelagine Ishimwe bashe bitabye Imana ubwo nyine ico kigazi kikibagwa ko nk'uko bivugwa na bamwe mu babanyi ngaho ku mutumba Kabo wa zone Muyange muri komini Nyanzalac. Ibyo bikaba byabaye bavuye mu mirima hariko hagwa akavura kavanze n'umuyaga, abandi babiri bari kumwe nabo bahisi bakaba bararokotse. Tukiri mu gisata kijanye n'umutekano, abasirikare b'u Burundi bari ku kirindiro cha Mushaki ahari hahungiye bagenzi babo bo muri batayimu 8 inyuma y'ingwano zahitanye intwazangabo zibiri mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bazindutse bayabangira ingata. Izo kuryacu rikatumenyesha ko baciye baja ahitwa Sake. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare avuga ko babuze uko bashobora kujana bagenzi babo bakomeretse hamwe n'ibiziga vy'abahasize ubuzima. Ni inkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare b'Abarundi bari mu ntambara mu gihugu cya Congo mu rwego rwa Tafok avuga ko mu gace ka Mushaki karimo abasirikare b'Abarundi bari barungitswe mu butumwa bwo guhagararira amahoro mu rwego rw'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko hamwe n'abo muri bataye 8 ya Tafok. Hariko hiyongera ko kandi abasirikare b'igihugu cya Congo n'imigwi basanzwe bacuditse. Hayongera ko kandi abandi basirikare b'u Burundi bari bahungiye mu gace ka Mushake inyuma y'ingwano zari zatanguye ku Imana uheze. Muri izo ngwano hakaba hapfuye abasirikare b'intwazangabo z'ipeti rya majoro babiri hamwe n'abandi basirikare ndetse n'abandi bakomeretse. Amakuru atangwa n'abasirikare bavuye Mushake akavuga ko batewe igihe cy'isaha 8 z'ijoro n'abarwanyi bo muhari M23 mu gitondo mu gihe hari hatanguye kubona. Niho abo basirikare bose bava mu gace ka Mushaki bayabangira ingata bagenda batumbereye ahitwa Sake. Abapfuye n'abakomeretse ngo bakaba batashoboye kubatwara. Icyo bikoze abasirikare b'u Burundi bagizwe n'umuhari M23 gukora ubwicanyi ku banyagihugu mu bwoko bw'abatutsi no kubaturira amazu. Mu gihe hasigaye amasaha make ngo ubutumwa bw'amahoro bwa Afurika y'ubuseruko burangire i Bujumbura hamaze gutahukanwa gusa ibikoresho bakoresha mu gikoni mu guteka imfungurwa z'abasirikare. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bashobora guca bashyirwa hamwe na muri Tafok mu rwego rwo kubongereza. Ayandi makuru akavuga ko bashobora bamwe muri bo gutahukanwa i Bujumbura. Abasirikare b'u Burundi baguye muri izo ntambara canke abakomerekeye muri izo ntambara zabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bakaba igitigi cyabo kitaramenyekana. Ibiziga by'abasirikare bagwa muri izo ntambara zo muri Congo bishikana mu Bujumbura biraheze bigashingurwa mu buryo butamenyewe ku basirikare biguze igihugu bakagwa ku rugamba mu makungu. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bavuga ko ivyo babwirizwa n'umuhari M23 ari binyoma.
Bonfis Niyongere arakenuye mu makuru ajanye na politiki umugwi mushasha ujejwe gutunganya amatora ntacho umuntu yo wizera ko gishasha uzotenera abarundi uravye bamwe mu bagize uwo mugwi ufatiye ku mabanga bagiye bararangura ivyo bishikirizwa na Frederic bamvuga inyumvira arongoye Bunani Sefo Harusha aho yisunga uturorero tubiri twabagize uwo mugwi nka Prosper Ntahorwamiye yahoze ari umuvugizi w'umugwi Seni warurongowe na Pierre Claver Ndayicariye co kimwe na Sylvestre Nyandwi yahora ari umushikiriza manza akizigenza wa Republika. Frederic bamvuga inyumvira abona ko uwo mugwi uzokora ivyo umugambwe uri ku butegetsi uzobutegeka gukora. Tega matwi Frederic bamvuga inyumvira
ibikorwa bazobatumana nka vya bindi nyene kuko nushora kuzana abantu bamwe n'uburyo nka bwa bundi nyene uheze uko witega ko ibintu bizohinduka ntavyo niteze ko bihinduka cyo ni cyambere cya kabiri nuko ikibazo cy'amatora ni kibazo kigoye cyane 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 muri bibi muti kuberi umugambwe se NDDFDD ugira umari myaka 20 uri ku butegetsi kandi murabe ko viyo myaka 20 heze iyo Burundi bwagiye buja ubugeze aho mwasashaka se kuvuga ko goma butowe n'ubundi ko ari kintu buzozana ubwo uwo mugambwe uzozana koko biramaze kuboneka ko intumbero ufise nibaza ko ari yo gusambura igihugu kreyero kawo hanyuma ngira ngo batunganye igihugu kuhera muri yo kabatama nashora kuvuga ngo oya ashora nashora kugira icavuze kuvyo bo bishakira kuko bose bazoba baramaze gucika imihindi giti batwara uko bashaka hanyuma baheza bavuga bati twebwe turi abahutu shiraho o hari abatutsi nabo duhangane turatoramwo abo dushaka byabananye kugira imigambi y'abanyagihugu cyo gende bazoyishobora buri gice n'icyo kibazo mbona rero gikuru nibaza ko babwirizwa kwiga uyu munsi bari mwe bariyumvira gutegura akazoza nibagategura n'uwo mugambwe CNDD-FDD atacu ushobora kumarira igihugu kuko byaribonekeje ko imyaka 20 giri here twateye inyuma kandi sivyimbejere amatora yabwirizwa gutegurwa n'imigambi kandi imbere yuko bategura amatora habwirizwa kuba imigambi ikora na n'imigambi idakoze bamwe bayifuta kuba bavuga bati uyu mugambwe ntitwohangana kuko ejo bundi baradutsinze ubonaho ko tusubira kugaruka kandi tugira za ngorane reka tubone turagukura mu hakiri kare urumva nibyo barimwo nani ayo matora ama afise iyo ntango menya ko inkurikizi zayo zibambi intango mbi ibyo ari kintu kibi niko misho yose bimeze nubwo boganira no kuvuga umugambwe buzumviriza hanyuma wigirira ivyo ushaka uyu munsi rero babwirizwa gukwicara bakavuga bati ndatwige twigire hamwe ingene mu byukuri twobaka kino gihugu cacu hanyuma hakaba itegurwa ry'ama gito gitegeko ryogenda amatora rigategurwa mu mugaya mu migambwe bakaryumvikana ko bakaruka mu nama nshinga amategeko ikintu bumvikanye ko kizohuza abarundi atari ikintu kiza gukandamiza abarundi
tumire amategeko dushe dutandukira igisata cy'agateka kazi na muntu
inzamba
abanyagihugu bo ku mutumba Butezi uri muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana barasaba bashimitse ko imbonera kureza kubaguye umugabo azwi ku izina rya Clément Kamoteri ku munsi wa mbere w'indwi bafatwa bagahanwa hakurikijwe amategeko uwo nawe bivugwa ko bamuhora kurenga ibigo ni inkuru tubaza Alice Akimana
nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Butezi muri iyo komine ya Giharo ngo byose byatangwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere aho uwo mugabo azwi ku izina rya Kamoteri bamubonye asohokanye umukenyezi wo kuri uwo mutumba bageze mu kirabo ngo niho imbonera kurezaga umaze mucunze ngo zihave zimugirira nabi atashe munyuma ngo uwo mukenyezi bahava batahana na Kamoteri izo mbonera kure zikaba zaciye zija kwararira mu nzu barayemo gushika bukeye wa mukenyezi yuguruye umuryango ngo Kamoteri atahe ngo zica zimusimbira ko ziramukubita zimusigara indembe ngo zaciye zongera ziramuboha zimutwara ku mukuru w'agacimbiri uwo nawe ngo yaciye atwara Kamoteri Clema ku twara umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Butezi wamushikanye basha batangura kumukubitanya kumukubita igihe cyose yakubitwa nko yakoma induru atacamira ngo nta n'umwe yararekuriwe kumutabara kuko yakubitigwa mu rupangu rw'urongo yagacimbiri Kamoteri Clema arembye ngo yahavuye asaba ikigongwe atangishwa amafaranga 100,000 bacha bamwaka ni kinga yarafise ubu akabavundiye mu nzu aho bose batinya kumutwara kwa muganga batinya ko boca bafatwa nk'abamushigikiye abamuhohoteye babikoze mu ntumbero yo gusuza iyo ngeso yo kurenga ibigo abanyagihugu bariyamiriza ivyo vyo kwihanira basaba ko ababikoze bohanwa hakurikijwe amategeko.
Alice Akimana, ndagukengurukiye. Imyidogo ni myinshi mu bahuza batowe ku mitumba y'umuntara ya Makamba, aho bavuga ko bamaze amezi atanu bataronswa agashiruka buteye bemerewe kaburi kwezi. Bavuga ko ukwezi kumwe bamaze guhabwa baronse utudakwiranye nayo itegeko ribemerera. Reka iyi nkuru tuyibaze Eddie Claude ni nahazwe.
Amakuru atangwa na bamwe mu bahuza batowe ku mitumba y'intara ya Makamba yemeza ko baheranirwa amafaranga angana n'ibihumbi 35 no kuvuga ibihumbi 175 kuri umwe muri ayo meza 5. Ambavu yayo hari n'ayandi ibihumbi 40 ahabwa uwarongoye intahe. Abo bahuza bavuga ko kuva itegeko rishizwe ko umukono n'umushikiranganje w'ubutungane ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'indwi umwaka byabemerera ayo mafaranga, ngo hariho imitumba itigeze ironswa aho gashiru kabute yakaronkejwe nayo ngo yaronse ayadakwiye. Akarorero batanga ni muri komine Makamba baronkejwe umwumwe 23,000 ukwezi kumwe, nayo muri komine Kibago baronswa 25,000 kuri 35 yari abategekanirijwe. Babajije abarongoye amasentare ari nabo bajejwe kuyabashikiriza ngo baca babaryagagura. Abo bahuza basaba kuronswa ivyo bemerewe na rya haheze umwaka urenga bari ku kivi. Bavuga ko badashobora kurangura ibikorwa by'iterambere mu miryango yabo kuko atayandi mikoro bafise kandi ko bitangira ico gikorwa gusa. Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba nituraronka uburongoye sentare nkuru y'intara ya Makamba kugira ngo agire ico abivuze ko.
Nae diklodi ni nahazwe tumushimire ninonga hajuso zile ya makuru yacu yo kuri no mugoroba. Twakoze mwebwe mwese mwayakurikiye pia gahungu na yabashikirije nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwaduteza biri naho utaha.